ఇది న్యూస్ విజ్ అమెరిక్. izwi jamerika libashikize ibiganiro byaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC turabara mu kishije shuti muduteza matwi muri iki gitondo cyo kwa gatatu itariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuri micro muri kumenanje Fidel Nyongabo mu Burundi umunyeshuri yitavye imana bivuye ku nkoni yoba yarakubiswe n'umwigisha ni mu gihe inkoni itakiri mu bihano byo ku mashuri
igihano cyo gukubita abana gitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano byose bitegekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga ivyindero ariyo bita reglement scolaire.
Uyu n'umushingwa amanza Samandari Yohani arongo ishyirahamwe riharanira ivyindero. Imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'izindi nkuru tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Alois
urakoze Fideli ariko tuyahere mu Rwanda. Victoire Ingabire atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda amenyesha ko atazigera ahagarika umugambi wo gushinga umugambwe wiwe uzotanga kandi n'umukandida abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2024 mu Rwanda. Yabishikirije mu kiganiro yahaye umenshi makuru w'ijwi rya Amerika Rudi Elmendorpe i Kigali mu Rwanda amenyesha ko afise abanywanyi bakwiye ariko umugambwe wiwe gushika ubu ngo nturigera wemererwa gukora. Ingabire yaramaze imyaka 8 mu ibohero inyuma yahageragereje guhiganwa na Perezida Paul Kagame mu matora yo mu 2010. Ingabire amenyesha ko yizeye ko umugambwe wiwe FDI Inkingi uzokwemererwa ku gihe kugira azobashe guhangana na Perezida Kagame mu matora yo mu 2024. Abantu bashika kuri 42 barafuye inyuma yaho amazu barimwo asenyuwe n'imisozi y'ivyondo vyatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira umunsi wa kabiri mu burengero bwa Kamerune mu gisagara ca Bafusame. Byashikirijwe n'ikinyamakuru ca leta ejo ku munsi wa kabiri. Igisagara ca Bafusame kiri ku birometero 185 mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Yaounde. Perezida wa Kamerune Paul Biya yarahujije imiryango yabuze ababo. Inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratoye yongera iremeza ejo ku munsi wa kabiri integuro y'itegeko rihana Turukiya ku ruhara ico gihugu cagize mu gutera uburaruko bwa Siriya. Turukiya yagirizwa kandi guhungabanya agateka kazina muntu ku bwoko bw'abakurde. Abashingamateka ba Amerika barerekanye amakenga ku ngingo yafashwe giturumbuka na Perezida Trump yo gukura abasirikare ba Amerika muri Siriya. Bavuga ko iyo ngingo yatumye Turukiya yirukana abarwanyi b'abakurde bafashije Amerika kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ivyo bihano niyo byaja mu ngiro bizobuza Turukiya kugura ibirwanisho bikoreshwa muri ico gihugu ca Siriya kandi bihane amabanki yafashije igisata ca kisirikare ca Turukiya muri urwo rugamba ndetse n'amatungo y'amafaranga ya Erdogan muri Amerika afatwe. Muri Amerika umupadiri wa Katolika muri leta ya Carolina y'Epfo yashikirije ko yankiye Joe Biden yahoze ari perezida wa Amerika gusangira mu misa ku munsi w'Imana uheze kuko ngo ashikikiye uburenganzira bwo gukorora inda ku bibungenze batabishaka. Patiri Robert More wo mu ishengero Katolika mu gisagara cha Florence muri leta ya Carolina y'Ubumanuko avuga ko gukuzamwo inda biteye kubiri n'imyemerere hamwe n'inyigisho za Ekleziya Katolika. Biden hamwe n'abandi bademokrate bagenzi we bari mu kurondera kuzohiganwa na perezida w'umurepublikane Donald Trump mu mwaka uza bakaba bashyigikiye uburenganzira bwo gukorora imbanyi ku batayifuza. Trump nawe akaba yarigeze kuba ashyigikiye ubwo burenganzira ariko muri iki gihe akaba abirwanya. Ubutungane muri Pakistani bwarategetse kuwahoze ari umushikiranganji wa mbere Nawaz Sharif arekurwa indwi umunani akaja kwivuza. Nawaz Sharif yaciriwe gufungwa imyaka indwi ku byaha byo kurya ruswa, ibyahawe hamwe n'umuryango wiwe bavuga ko bishingiye kuri politike. Uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere amaze igihe afise ibibazo bikomeye by'amagara ahari mu ibohero, umuryango wiwe hamwe n'umugambwe wiwe bagiriza leta y'umushikiranganji wa mbere Imran Khan kumwima uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo kwivuza. Tugarutse muri Amerika, Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umusirikare akomeye ari mu bahanuzi bajejwe umutekano w'igihugu mu biro bya Perezida wa Amerika, yabwiye ejo ku munsi wa kabiri bajejwe amatohoza kuri Trump ko yari afise impungenge ku byo Trump yasavye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka yuko igihugu cya Ukraine gitohoza abanyepolitike batavuga rumwe nawe. Vindman atangaza ko byatumye abimenyesha abakuru biwe bamukurira. Vindman yarumvirije kandi ikiganiro kuri telefone Perezida Trump yagiranye na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Nyene abagize inama nshingamateka ya Amerika bose bakaba bazotora ku munsi wa kane bemeze gutanguza amatohoza kuri Trump yisunze amategeko nk'uko bayivuga.
Urakoze ya Loïs Kumakwa. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umwana w'umunyeshuri wo ku ishure shingiro rya Carama riri mu buraruko bw'isagara cya Bujumbura yaraye yitavye Imana bivuye ku nkoni yo co ku mubiri cahagaritswe mu ndero yo ku mashure. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, tuyisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumimana ari Kigali mu Rwanda.
Isoko ry'ijwi rya Amerika ritumyesha ko uwo munyeshuri w'umwigeme w'imyaka 13 bivugwa ko yishwe n'inkoni akubiswe n'umwigisha kubera naniwe n'akabazo k'umwimenyerezo. Shadia Nishimwe akaba yarahiga mu mwaka wa gatanu ku ishuri shingiro rya Carama riri mu gisagara cya Bujumbura. Isoko ryacu ritubwira kandi ko umwe mu bigisha bo kuri iryo inkuru ku maradiyo akorera Bujumbura avuga uko byagenze.
Hari ejo ku ishure niho ngo umwigisha yabahamagara kuri tablo kugira ngo aje gukorisha giharuro, hanyuma ngo caramunaniye umwigisha ngo acaramukubita inkoni yo ngaha ku rutugu ngo ni kumwana ngo guca atembagara. Amaze gutembagara rero baramutora, bamutoye baca bamujyana muri direction mu biro. Rero bamaze gushika mu biro rero ikintu cyabaye ntibashyotse bamwirukangana kwa muganga ubwo nyene kuko baciye bamugumiza mu biro. Umwana acacikanira rero mu biro, umwana yarapfuye bazana ikiziga masaha ya saa cyenda y'umugoroba kandi umwana yapfuye mu masaha yine. Nicyo kibazo rero cyahabaye.
Isoko ry'ijwi rya Amerika rivuga ko byagoranye kubona abavyeyi b'uyu munyeshuri yitavye Imana. Ico bikoze abanyu bavuga ko ari bahagurutse kumuvugira kuko asanzwe ari ntaho nikora, kandi kubera kurengerwa n'ivyabaye atashoboye kuja habona kugira agire ico avuze. Ariko kandi hari n'abandi bavuga ko uwo mwana ashobora kuba yari afise indwara y'intandara ivyo mubanya hakana.
Ntitwovyemeza ko bahitanywe n'izi ndwara kuko umwana yagiye kwishyura akomeye. None nk'umubyeyi nawe uri umubyeyi agiye kwishyura akomeye agataha ari ikiziga kandi ukumva ko habaye yagize ikibazo kwishyure kandi ikibazo cyaciye kumwigisha, wacu bisobanura gute?
Inyuma y'aho ibihugu bya Buraya bigera kuri 18 bifashe ingingo yo kubuza igihano cyo ku mubiri mu mwaka wa 2008, Uburundi nabwo bwahavuye bwisunga iyo ngingo. Vyongeye amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana yo mu 1990 yarasavye ko agateka k'abana kubahirizwa ku ishure. Mu makuru umushingo manza Samandar Yohani arongoye ishirahamwe rihanira ivy'indero bafashe bige yigeze guha ijwi rya Amerika avuga ko inkoni itari mu bihano vyo ku mashuri.
Ubu aho tugeze haba mu vy'amategeko haba mu bijanye n'indero y'abana na cyane cyane nko ku mashuri, igihano cyo gukubita abana ntigitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano vyose bitegekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga iby'indero ariyo bita reglement scolaire. Iyo nayo barategekanya buri gihano bagategekanya n'ingene gihanwa.
Muri rusange ibihano bitekanijwe ku munyeshuri ni kumukura amanota mu ndero, kumusohora mu ishuri hamwe no kumuta mu mvyeyi. Ku bijanye n'uyu mwigisha wo ku ishuri shingiro rya Carama yagirizwa kwica kubera igihano yatanzwe kinyuranye nibi isoko ryacu rivuga ko igipolisi cy'Inyamiramabi kitashoboye kumubona kuko yaciye akura meza kikaba caciye gihagarika umuyobozi w'ishuri hamwe n'umwunganizi wiwe bagirizwa ko boba bamufashije guhunga
banyanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Rwanda ihinguriro rya Volkswagen ryashikanye ku isoko ryo Rwanda imodoka za mbere zikoresha umuyaga nkuba abayobozi b'u Rwanda bemeza kwizo modoka zizogabanya imyuka igeramira ikirere yava mu modoka zikoresha essence na mazutu Inguru yidonido na mugenzi wacu asumutakabaye.
Izi modoka ziswe e-Golf zizatangira gukoreshwa mu Rwanda ku bufatanye bw'amasosiyete y'Abadage Volkswagen na CMS. Iki kigo CMS kizajya gitanga uburyo bwo kongera umuriro w'amashanyarazi mu modoka. Abayobozi ba Volkswagen batangaje ko izi modoka zatangijwe mu Rwanda ari iza mbere uruganda rugejeje ku isoko ry'umugabane wa Afrika. Izi modoka ziswe e-Golf ntabwo zateranijwe mu Rwanda ahubwo zakorewe mu Budage zizanwa mu gihugu. Hakurikijwe ibitangazwa n'abayobozi ba Volkswagen iyo iyi modoka yujuje umuriro ishobora kugenda ibirometero 230 ariko biterwa n'imiterere yaho igenda imodoka nyine zo zatangijwe gukoreshwa mu Rwanda zizajya zongerwaho amashanyarazi aho Volkswagen ikorera mu cyanya cyahariwe inganda imasoro gusa biteganijwe ko hazubakwa handi hantu 15 hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho kongereramo umuriro w'amashanyarazi umuyobozi wa Volkswagen mu Rwanda rugwiza ngoga Michael avuga ko mu mezi ari imbere izi modoka ziziyongera zikagera kuri 20 yumvikanishije ariko ko izi modoka atari izo kugurishwa ahubwo zizakoreshwa mu mushinga wo gutwara abantu mu buryo bwihariye muti bigenda bite cyangwa zikoreshwa ku buhe buryo umuntu wese wifuza gukodesha izi modoka yifashisha programu ya telefoni mu gusaba gutizwa imodoka ya Volkswagen mu gihe runaka Gani rakoze Serge ukorera Volkswagen wigisha abashoferi niwe wadusobanuriye imikorere y'imodoka mu gutangiza igahunda
ino modoka ikozwe na battery hanini ifite battery ituruka imbere ikarinda igere inyuma bivuze ngo n'umwanya wa boot ikiri ya reserve haririmo ishobora kugenda ibirometero 130 ya wayicagenza yose ndagira modoka nimo kije ntabwo nje gukemura ibazo cyangwa cyo turufunye ko ya bisoka ya gitabo uko ifite modoka ya imbere kamo ibyo ko ufite amashuri wawe adam business ari urakira
iyo bantu bundi ba ifasha yarazi cyangwa cyuka bya red cyangwa business tubigana cyo bikikira professor sobanu
ndagira
modoka yo kwa yina kazi misi bwo mapi ya nabuko nzakazi kuko mutura amashanyara tubigenda imaga 10 ibigura gutuma bazakoresha modoka bazari ba masaha mezereje kuzura ministre ta kwishyira ikibazo kuko tuza abafite ikinyabiziga azafataga nk'uko yajyamo amashanyarazi n'ibitisha
ushobora gukora niyo wawe ushobora gukora igiparitse mu igaraje ku kazi ari umwinshi dora ni nuko ngo iki ari imwe yatanze kugira iyo buryo bwo kugira ngo umwanya w'igaraje bajye baguha indi ukayishyira ya indi ukayishyira
Bwana Thomas Shafo agarara Revolution in Africa yavuze ko ibyo kugura isoko ku bantu cyabo kitagira kwebuze icyazo
we not in your camp at the moment so first I don't see how they perform
agira ati izi modoka yamijwe kwishwa abantu ku giti cyabo turashaka ko igihe ryayo kukoresha tumenye ko akora ese tukamenya niba zizagurishwa cyangwa zizagurishwa gusa henze ku batiri yayo ubwayo na amadolari 8,000 ariko mu gihe leta yafasha akagiye igashya mu buryo bworoheje ishoramari urugero kugaba imisoro byashoboka ari ubwo zajya ku isoko imodoka zikoreshwa amashanyarazi na EGF zizagerwamo umuriro nijoro kuko ushobora kugira ibitero 300 utamo kandi sitasiyo yazo kongerwamo amasaha 4 uwashashiriweho muri izi modoka akoresheje uburyo bwo mu rugo buba amasaha 10 asumbuye Amerika I Kigali
mwana kubiriza radio ya Amerika ijyanirwa shirise mu kirundi nyarwanda imyakiri isesentari mu kumpana vya pe itutoza vyubicanyi niho nyanga gateka ka muntu vyo vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ngo bashira igira rukora stay CBC question bure pour la cour internationale imigwi gasa tangaje ko sakuru yize ku mitari bagarika ke kugiye gusohoka va mu Burundi hamagarira a kwa MP tangura kwiyenya mu mashiramwe bazoshugukirikiraniza neza inkuru dushikiza mu nyesha mu kuba cyuye kave
Hateke milongi 25 z'ukwezi ku 10 mwaka w'ibihumbi 2017 amushikiza amanza mukuru wasaje muza makongo mpana ba CPI yatangaje cese ko abacamanza muhaye urusha rwo gutunguza amatohoza myezi na byaha bitamukanye byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ico gihe hari izo mwaka iyo sentare ikwirakora ico yita inamara mu mabaza examen preliminaire France madafuta bensuda yuze ko batohoza ariko akorwa yerekeye ubwicanyi bw'inzira kane iho nyango yagiteka kaza muntu yuruzwa abantu ugufungira abantu busa ukubaza kunyagutwa n'ibindi bensuda yavuze ko byinshi muri zaha byakozwe n'inzo za leta ndetse ako ahamagarira leta ko ari byego byatavuga nayo boba barakoze ayandi mabi inyuma y'imyaka ibiri ayo batangoje urunani gushyira mu gigega rwana niyo CBC yikwari sambogonda pura penale internationale mu Faransa avuga ko ufisa mukuru kuyiye ku rubanza rugiye gushinga imbere ya sentare mbere kandi ntigarura kwa gorona
ntihaje kunegwa urusoro itangazo uguhumuriza cyane cyane ababuze abo yango yabo akwivya ko umunsi umuntu ashoraga yuko ugiye gusanganizwa ariye ku nkungane babuze igihugu
gorona rugikara abakora babi ni yango ya kwitegurira gukurana ku rubanza biba ngombwa bari hamwe mu mashira hamwe
bikaba rero karataje kuko urunani rwacu rushanzwe rushigikira ibikorwa bya Senema mu mfunguro gukorana nayo gukurikira ababuze ababo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ibyo biro by'umushinza manza byo gufasha abari kwagitohoza na cyane cyane ko bakwiye kuja hamwe mu mashira hamwe bakamenya ikibanza bafise imbere y'iyo sentare bakamenya ibyo bemerewe abafite n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe uruhusha abashingwa manza baheze bakurikiranire ivyari imbere y'iyo sentare
ubwo runa nirubona ko imyaka ibiri heze ayo mabaza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewe amabi bavyibaza
na cyane cyane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka ibiri si myinshi ku buhinga bwo bukenewe n'uburyo bukoreshwa
kuko kuba amadosiye y'igihumbi n'amajatandatu amaze gushikanwa imbere y'iyo sentare speyi numwe mubafashije kugira ngo aya madosiye ashikanweyo yaheruka ku bijwi rya Amerika ko uyu mwaka udahera itahe idasohotse metre arumyongere ari no mu runani rw'abashingwa manza babanira abakorema mabi
tukibaza yuko muri uyu mwaka w'2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bazobwirwa n'icyaha umushikiriza manza agiye kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpana byaha araheza agashyira ku mitari y'abakurikiranwa n'ibyo byaha akagira n'abo ashinza mu butungane
kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2017 inyuma y'iminsi ibiri gusa CPI itanguje amatohoza Uburundi bwace butera kagere iyo sentare burayivamwo ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa CPI ingene iyo sentare izobigenza mu gihe Burundi bwase gukorana n'iyo sentare kuva mu ntango y'amatohoza Fadi El Abdallah yarahumurije abafise amakenga hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaruba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari imitayi y'ibanga ukekwa gatembera taco gino na tubu yagiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko ari umutahe kumurondera kandi ntikibuza ko abakekwa ko ivya bahagarikwa nk'uko byabaye Libya ni Darfur mu Sudani ego bishobora gutera nk'uko byagenze kuri perezida Omar Ebeshir muri Sudani ariko imitayi ntisaza nyuma y'imyaka cumi barafatwa aba bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yama mu nyuma bigahinduka amayeri nimidukoreje si ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kubera ko uru za politiki zadutse mu w'ibihumbi 2015 zarimaze guhitana abantu igihumbi n'amajana abiri abantu ibihumbi barafungwa abandi bavugwa ibihumbi 800 nabo batizabo barahunga kubera inkuru kigi ku bya Amerika
Radio Kidamita i Washington DC mukiganiro Amerika na kivuga ku vya Amerika muri kase no mutugezemo ateguye kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi Nataneza Congress intego ishinga amategeko ya leta z'u Amerika umutwe w'abadepite ikomeje kumva abasaga kumya rwego rw'amorereza kuri president Donald Trump w'umishyaka rya Republican. Abademokrati bamurega gutatira indahiro y'umukuru w'igihugu. Aperereza ashobora kugushwa ikirego impeachment mu Cyongereza umutwe w'abadepite ushakiriza umutwe wa ya Congress. Si ubwa mbere nyamara abademokrati bagerageje gukurikirana president Trump. Mu kwezi kwa mbere 2017 hasimye mike cyane gusa kugira ngo President Trump yimite imirango yigenga Free Speech for People na Roots Action yafunguye urubuga rwa internet rwitwa Impeach Donald Trump Now akadomo ni nko kuvuga ngo turye Donald Trump akakanya kuri Sena rugamije gukusana abantu bashyigikiye ikirego. Urubuga ruvuga ko Trump ari inyuranyije itegeko nshinga kuko atigeze reka utungo we urimo amahoteli ahenze. Abahanga bako president arakomeje kwinjiza amafaranga mu mufuka we aturutse umutungo we bwite byakokonyeje itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwakira impano z'abayobozi b'amahanga. Mu make byo bivuga ko akoresha umwanya we kugira ngo yigwizeho umwungu. Urubuga Impeach Donald Trump Now akadomo of ruracyafunguye kuva rero 2017. Nk'uko rubigaragaza rumaze kubona abantu barenga miliyoni 1.4 bashaka umutwe w'abadepite wa Congress utanga ikirego impeachment muri Sena. Uretse urubuga 2017 kandi abadepite b'abademokrati banditse umushinga w'umwanzuro usaba impeachment kuri Trump bamugira kubamira ubutera. Umutwe w'abadepite wa Congress wiganjemo abo mu ya Republican ya Platon abe 363 nawe barabanza utora abadepite 55. Ibyo byane patubi byatanga hari gato bitoki bagize ari mishi kuri Trump bimikiye mande ngunga mbere ngo numva yo kwa kwa mbere umwaka kugira ngo gushe ADP batwaye batanze yabo imira yanzuro byita basme rusange president Trump ashoboye kazi atuwe ari umeza nguni w'abantu bo mu moko atarazungu no mu madini atarayo. Iyi nshinga yanzuro yose ntayiho kugeza ngo Nancy Pelosi aragarije kuri cyo nyiri akabi kwe cyo gushe ko ADP ayoye watangiye amaperereza yawo byite ku mugaragaro yatewe n'umukozi hejuru wo mu nzizi y'ubuzi zishinzwe uti watubwira ko president Trump yasabye mugenzi we wa Ukraine gukora inkiti za ruswa ku munyapolitiki w'umunyamerika w'ishyaka ry'abademokrati Joe Biden atavuga rumwe na president Trump bemeza ko iri ari ishyano rishobora gutuma aregwa mu Sena akabonishwa yatsiba agakura ku butegetsi. Iyo utwe wapite umaze ukwezi ukora by'umwihariko wumva abatangabuhamya batandukanye inshuti zacu igana rikana cyo munsi nagihumurije mbashimiye ko wagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Pasika Mirindi murakarama. Je tous les makurikiranye makuru biganire twari tubafite kuri saha ahaniyo byarukiye tumye ko bamwadukeza amatwi ndi mutangwe no kubanda dukurikirana biganire byacu mu kinundi no mu Rwanda imisi yose kwa Radio Tujya Amerika radio yanyu.
Been listening to news information Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.